Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Turaramukije inshuti mwese muduteze amatwi. Umugambi Young African Leaders Initiative mu mpunyapunyo yari washyizweho n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu mwaka w'2010 ugenewe gufata umugongo abakiri bato b'imboneza z'Abanyafurika mu ntumbero yo gutuma nk'abiterambere no gukomeza ubuyobozi bufatiye kuri demokarasi hamwe no gukomeza amahoro n'umutekano mu karere ko muri Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Uwo mugambi uhaka ryo abakiri bato b'imboneza kuguhabwa inyigisho mu byerekeye ubuyobozi no gushyiraho imigambi yo kwiteza imbere. Umugambi wa yari uhakanda karyo abakiri bato b'imboneza bava mu bice bitandukanye byo mu karere ka Afurika guhanahana ibyiyumviro. Aniela Niyondiko, murundikazi ayoboye ishyirahamwe Aheza Iwacu, ari muri izo mboneza, akaba yarakuye inyigisho mu mugambi wa yari muri uyu mwaka w'2017. Ari mu Barundi 12 bari batumiwe muri uyu mugambi baje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamaze indwi zitandatu baronswe inyigisho zijanye n'ubuyobozi no kwiteza imbere muri za kaminuza zitandukanye zo muri Amerika. Ishyirahamwe ayoboye Aheza Iwacu ryashinzwe mu mwaka w'2016 rikaba rigejejwe gusukura ibisagara mu gukuraho imyavu ivuye mu mazu n'utumwanya twa plastike mu bibanza abantu batamwe umwavu. Ishyirahamwe Aheza Iwacu rirahindura utwo tumwanya twa plastike mu kudukoramwo ibintu bikoreshwa mu gushariza amazu hamwe n'ibintu bikoreshwa mu gikoni. Iryo shyirahamwe rirahingura umwavu rikabukuramwo n'ibitabizo. Ivyo iryo shyirahamwe rirangura biragira uruhara mu kugabanya imyuka iva mu bibanza abantu batamwe imyavu igeramira ibidukikije hamwe n'imyavu iva mu mazu. Idonido kuvyo iryo shyirahamwe rikora ni mu kiganiro muri sanga twabateguriye uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC twatumiye rero umuyobozi w'ishyirahamwe Aheza Iwacu, Aniela Niyondiko. Aniela, uratwumva?
Cyane Fidel, ndabumva.
Ndabahaye. Nanje ndabahaye, mwiriwe. Mwo tubwira muri make ivyerekeye iryo shyirahamwe ryanyu.
Okay, ishyirahamwe Aheza Iwacu nk'uko mwabivuze ni ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka uheze 2016. Hanini iryo shyirahamwe nayitanguje mu ntumbero yo gufasha abakenyezi bamwe twita abantu aho nikora mu bijyanye n'inyigisho zo kubateza imbere no kubaronsa imitahe. Mugabo dutanguye aho cyangwa ni gute nubateza imbere nabo bagashobora kwiteza imbere cyangwa ntireka rero dutangure dukora ibikorwa mu bijyanye no gusukura igisagara cyacu hamwe no gushobora gukuramo donc kutangura gukuramo muri uwo mwavu tugashobora kugira icyo tuwukuyemo kugira ngo nabo nyine bashobore kuronka ikibateza imbere. Kuko nasanze kutwigisha ni byiza no kuronsa imitahe ni byiza, ariko by'ukuri iterambere rirama n'iterambere twese tujamo kandi umwe wese akumva ko ariko aragira uruhara. Nuko rero dukora hanyuma ishyirahamwe ryagiye rirakura bukebuke nkuko nabivuze ryatanguye umwaka uheze, ariko twagiye turungura mu byo dukora. Twatanguye ari ugusanura gukora ibyerekeye isuku, hama dusanga ntibikwiriye sa dutangura ati reka twigishanye ingene twoza turashobora gukura gufata ayo mashashe dutora tukayakuramo ikintu dushobora uheza tukadandaje. Hama rero
icyo cyimviro cha kujemwo ryari gute
bo ni cyimviro cyanjemo imbere gato ko navuga nti aba badam na bakenyezi twamatsiko turabona kwibarabara n'abandi ko ndacako umuntu hasigihumbi cyana igihumbi amahera nyina bayabaye ataca umuntu akuramo ndavuga nti ni gute aba bakenyezi nagende muvyeyi n'abandi ko ndabona kwibarabara ni gute no bafasha kugira nabo bicununure bave muri ibyo cyavuga nti rikananje ntanguze ishyirahamwe rizoba ihuriro yaho twigishanya kuko je kubwanje vuga nti guha amahera umuntu gucyo ejo usubira kumubona kwa kundi nyene bisubira kuba byabindi ahanini vuga nti reka nanje ngira icyo nterere mu nyigisho ego narabaronsa mitahe mito mito kugira bashobore kugira icyo badandaje mwana vuga nti nanje reka nshobore kubigisha ejo baje babwira icyo bavuyemo naho nicyo cyimvire rero nagize mvuga nti ibibe ihuriro kuko umva ejo turahura kwibarabara ntituzinanye mwabo tumaze kugira ihuriro turaheza tukamenyana tukigishanya kandi hakaba no gukurikirana abantu
muravuga ko mugerageza kubaronsa uburyo imitahe ubwo buryo mugukura he
numuje ubwiwanje nsanganywe naje umukozi w'ubishira hamwe navuga nti ikanaje ngire icumshobo icyo nkoze kugira nteje imbere abandi kuko burya turakeneraniye twese sibuvuga ngo nuko mba mfise umusesekara cyangwa umurengera mbwa ndavuga nti naje nshobora guterera icumu mu gutuma umuntu agire icyo avuyemo ndabikora naho rero nabitanguje uko
ishyirahamwe ryanyu muravuze ko ryatanguye mu mwaka uheze ryacari rito mu myaka n'ibihe mutegekanya mu bihe biri imbere n'ibihe mumaze gushikako
bo ije tumaze gushikako mwabivuze ni donc twaratanguje ije gushobora guhingura jerekeye amasashe ya plastique umuntu akabikuramo udusharizo hanyuma hariho n'ivyerekeye igisata cerekeye guhingura umwavu umuntu awukuye mu bisigazwa vy'ivyo kurya bisigarira bijya twita ibishishwa canke ibindi byose umuntu agaheza akabikuramo ifumbire bitabizo nivyo mugabo ahanini umva ishyirahamwe rigenda rirakura na jewe ndifuza ko vuba cane dutanguza ivyerekeye guhingura plastique plastique kuko nicyo kintu kigeramiye ahanini nuvuga gute ahanini
ibidukikije
kuko plastique murazi ko ni ikintu kitabora nivyo
hanyuma uburyo mu byerekeye amafaranga kuri byerekeye iryo shyirahamwe ryanyu muriko muravuga ko mutegekanye hano kubandanyamo muhingura ibintu bishobora gufasha uburyo mu bukura he
uburyo kuvanje uburyo iyo ufise icyumviro kirashe kandi icyumviro gishobora guteza imbere igihugu cyangwa n'ibyo urimo uburyo buraboneka na cyane cyane mwavuze ko twagiye muri porogaramu ya yali irafasha twarahuye n'abantu bavuga ati nimutuzanire ibyiyumviro mufise mutwereke ko ari ibyiyumviro bishobora kugira icyo bimaze biteza imbere na twebwe turashobora kubafasha mu byerekeye uburyo rero uburyo ahanini hariho ubwo jewe ntegekanya n'ubwo ntegekanya kuzoronka haga nciye muri izo ntigana ko zirahari hariho higanwa byo gufasha aba amashyirahamwe akiri matomato zo kubashobora kubaduza
iryo higanwa ryategekanijwe na nde
amahiganwa ategekanywa n'amashyirahamwe yitwa USAIDF harimo USAIDF hariho za USAID hariho izitwa za 500 startups ni nyinshi zirahari nuko gusa abantu usanga batabimenya rero iyo ufise umugambi nk'uyo cyangwa umugambi wundi werekeye guteza imbere kugira icyo ukoze mu gihugu cyangwa ku karere urimo bakabona ko ari umugambi by'ukuri urashe kandi umugambi ushobotse baragufasha baragushigikira mu buryo bw'amafaranga rero
reka turabe bari ku mirongo ya telefone hariho Alex ariko aradutera kamo Alex uratwumva
ndabumva.
Ufise ikibazo canke intererano wovuga irindi zina nahuri?
Nitwa Alex ngenda ku Mana ndi Bujumbura.
Mufise ikibazo canke intererano?
Yego nakabazo gatwe nari mfise.
Mubaze.
Nagomba gushima cyane ibyerekeranye nabo bene data bakomeza kwita bakomeje kwitabira iyo uwo mugambi wa yari.
Arabumva? Turabumva?
Yego ndabumva Alex.
Hama nagomba kubaza akabazo gakurikira. None mwebwe mwagiriwe amahirwe yo kwitabira uwo mugambi wa yari iyo mushitse ino iwacu Burundi. Komudatunganya materiye kugira ngo mudusangize ibyo mwakuye hariya kumbure natwe ugwaruka rimwe nari musanga tubangamiwe n'ubushomeri cyangwa no kujya mu ngeso mbi kubera kubura icyo dukora mugatunganya materiye natwe mukaduhugura mukadusangiza kuri byinshi mu byo mwakuye hariya kugira ngo natwe twiteze imbere mu mitwe
mu mwishure Aniyera.
Ego Alex. Alex nagira ndamenyeshe yuko uyu mugambi wa yari turafise icicaro ngaha nubwo ko ari icicaro kuko uvuye mu gihugu giyemo urashika ukaba ukagira icicaro uyu mugambi rero twa yali Burundi chapter iyi yali Burundi chapter sinzi ko muri ku mbuga ngurukana bumenyi ya Facebook dora tubabwira ko hariho inyigisho zamaziba kundwi nk'ubu hari inyigisho turiko turakora zibera muri American Corner iba mu Kamenge ziba kwa gatatu uhera saa cyenda nk'ibyo nibyo dushyira ku mbuga ngurukana bumenyi ari Twitter ari he kugira twigishe abandi tunabahimirize no kwinjira muri iyo migambi dok muri iyo mugambi wa yari mboneho n'akaje ko kukubwira Alexi yuko unye mugambi wa yari wuguruye murashobora gutanga haba muri dok mugambi wa yari ubera muri Kenya kuko hari ibera muri Kenya n'ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nagenda kubwira ko urashobora gutanga application ndabuze ngiye mvuga urashobora gutanga urashobora kuja kuri site ya yali eastafrica.org ugaheza ugatanga application yawe ugaheza ukaja muri uyo mugambi nawe
murakoze ndibaza ko yabumvise tugaruke kuri ivyo byereke mugambi wa yari muri mu Barundi 12 bari bawujemo ngaha muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nikihe mwakuyemwo ni nakahe kamaro wabagiriye nikihe mutegekanya kuzokoresha kugira mu bikorwa muri ko murakora ubu mu Burundi kugira ngo bibafashe kwiteza imbere no guteza imbere abo bandi nkabo bakenyezi muri ko mufasha
uyu mugambi wa yali uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twita Mandela Washington Fellowship yali kenshi ni zibera mu ma centre regional nko muri Kenya n'ahandi rero iyi Mandela Fellowship icyo yamfashije yanashoboje guhura n'abanyafurika nka jyewe bakiri bato mugabo bageze kure mu byerekeye gutanguza nk'amashyirahamwe yabo bagatanguza n'icyumviro gito bakagikuramo ikintu kinini n'ikindi nacyo narashoboye kugendera amashyirahamwe atandukanye yangamwetazi nkabona ingene ubuhinga bageze ko mu byerekeye guhingura uyu mwavu kuko ishuri nariko ryari ishuri ryerekeye donc ingene bashobora guhingura umwavu n'ibindi hanyuma narashoboye kugendera rero aya mashyirahamwe atandukanye nkabona ingene bakoresha narashoboye no kubonana n'abantu babitanguje bakiri bato naho bageze narashoboye kuronka inyigisho zerekeye ingene ashobora kuwuhingura nk'ibyo bya plastiki n'ibindi ingene ashoboye kubihingura mu buryo bwa kijyambere ugakoresha ubumenyi buteye imbere narashoboye no kuronka n'abandi tuzobikorana abari muri Kenya abari muri Tanzania bamaze kubitanguza doko ni mugambi mwiza cyane kuko uraguha akaryo ko kubona ingene ahandi bakora no kugira nagiye mfite icyumviro donc nkuko nsanzwe ndabikora mugana nagarutse mfise ubundi bumenyi mvuga nti
wongutse ubumenyi murengeye
nungutse ubumenyi murengeye nibyo ubumenyi ningene nobikora kuko hariho kubimenya ifo no kumenya ningene umenya ingene ubikoresha ego ahanini nibyo.
Ubona bizogufasha gute mu gikorwa cawe cyo mugambi ryo shiramwe ofisi?
Bon bizofasha mu buryo ubu natangiye kurondera ingene ndondera yerekeye mafuta gute ivyuma ivyuma bihingura iyo plastic n'ubu narayonse nabantu bambwiye ati wewe genda utubwire ngene ukeneye kuko barafite ivyuma byinshi hajya usanga batagikoresha kuko bo bagende barahindura bati ngende tuzogufasha turungikire donc ngene wewe turungikire ivyo ugomba hama duheze tugufashe tukurungikire ivyo vyuma uva kugenda wabwira ati je ndashaka kugira ibintu n'ibintu banze utubwire ngene uzobikoresha n'uburyo ufise kuko ubumenyi bwogo baraduhaye ugatigenda rero twereke ngene uzoshaka kubikora yego naho rero mva nti na generalonse abantu bemeye kuzomfasha ushigikira muri icyo gikorwa
uravuze ko mwatembeye ahantu nko mu mahinguriro mukaraba ingene ibintu bikorwa ngaha muravye ukuntu ibintu bikorwa bitunganizwa ngaha muri Amerika no mu turere twacu nikiye mubona cyo hindugwa n'izihe nzitizi mubona kubijanye n'ibyo byiyumvira mu bashaka gushira mu ngiro nko mu bihugu byacu
aha muri Afrika murabizi ko ahanini turafite ikibazo cy'umuyagankuba ego izi urashobora kugira ihinguriro mbwawe umuyagankuba ukaguma ari inzititi kuko ntawe unyimuke rero icyo nabonye ego ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barateye imbere cyane mbwawe icyo nasanze ntari nzi nuko no muri uyu mwavu nyine barawukuramo umuyagankuba bakoresha nasanze ari ikintu gikomeye natwebwe dukwiye gutanguza ngaha ntitugume tuzere jidezo turazi ko amabaraje batashoboye kuyasanura turazi ko hariho donc turazi ko umuyagankuba ntukwiye turashoboye rero natwe gutangura guhingura umuyagankuba tukuyemo muri uyu mwavu ariyo gaz ngibyo byose birakenera ubuhinga birakenera ubuhinga bwa kijyambere rero ni kuko ibyo ekipma ibyo byuma ntabyo dufise ngaha ivyo umuntu ateza kurondera hanze ego ahanini rero ni ivyo
dufise kandi ku telefone Hacimana uratwumva
ndumva neza cyane
watubwire ni izina naho hamagaye uri hamwe n'ikibazo canke ari intererano ufise
ije ndwane ni Hacimana Gordie aba ni gahe karuzi akabazo kawe nagomba na maze ukundega igeshe mu gihe ari gahagaze ukaruka bonga na gute
Murakoze mumwishyura Daniel.
Gordia kuchika kibazo cyawe. Doha kazi bo ndacari ishyirame kiri gitoyi. Mwamaze gukorana n'abakenyezi n'ugwaruka turakorana kuko barafasha muri uko gusanura kuyora umwavu. Rero bivanye n'uburyo nzi bafise tugenda ndaraba ingene nongereza mugabo mumenye ko tumaze gukorana n'ugwaruka bishika bo ntibakora minsi yose mugabo narashoboye gufasha nk'ugwaruka rugera kuri 10 bagasubira nko mu ishuri biciye mu buryo nafashije abavyeyi babo yego nivyo ikibazo cha kabiri sinzacibuka
ikibazo cha kabiri
ingurane
nivyo
burya ingurane jewe ingurane ego bivana nakubwiye ko hariho amahiganwa aba kenshi kuri aba baba bagiye muri yali n'izindi programme za sinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahiganwa rero umuntu agira akadandaza icyumviro ciwe ugize amahirwe urashobora kuronka iyo mfashanyo ahanini nibyo byose nshira imbere ingurane kuko ingurane uyirondera umaze kubona ko ishyirahamwe ryawe rimaze gutera imbere ushobora kwishyura n'ingoga ayo mafaranga waguranye rero nibyo umuntu arashyira ku ruhande amafaranga yiwe agaheza akarondera no muri ubwo buryo bw'impiganwa kuko n'amashyirahamwe menshi hariho n'amashyirahamwe ya Afurika za Tony Lumelu zifata mu mugongo abantu baba bafise ivyiyumviro byo guteza imbere ibihugu byabo mu buryo bw'ubudandaji Gordien umva rero jewe ingurane sico nshira imbere nzoshikora ibishoboka byose kugira na jewe nsindire ayo mahigano kugira nshobore kuronka ingene niteza imbere nteze imbere n'ishyirahamwe ryanje
ubundi dufise ku telefone ni Jean de Dieu uratwumva
yego ndabumva ndabaramukije na mahoro
tubwire irindi zina naho uhamagaye uri
ni Niyonkuru ndi mu gisagara cya Bujumbura
ufise ikibazo cya intererano
Oya nashaka kubaza aho ukuntu iryo shirahamwe nabonye ko ibikorwa bafite kandi byinshi kandi byofasha n'abashomeri muri iki gihe urwaruka kenshi atakaza urufita. Nashaka kumubaza rero uko boba bafasha mu kwangaja, uko bahora babituma ko, uko bahora bakora amakomunikasiyo. Ikibazo cyane cyane icyo
reka bishure. Aniela
Jean de Dieu urazi ikintu nashaka ego turafasha abantu mbwa nakubwiye ko ahanini natanguranye n'aba bakenyezi nibo dukorana cyane cyane muri iki gikorwa rero. Nashaka ahubwo ndamubaza ikibazo Jean de Dieu natakiri ku murongo ni kubera iki ino mu Burundi twiyumvira ati muzompa akazi neza ko nawe ahari avuga ati ndafise ubumenyi mu kintu kanaka ndashobora kugira icyo ntanguje nanjye urumva niyo kicyo mvuga nti ifuko ko duhindura mentalite dukoresha ino mu Burundi ti uzonyangaza uzonkoresha nzoronka yanzogira gutya ahubwo nibaze dufashanye twiyumvire ivyimbire biteje imbere natwe tugire icyo dutangure kuko leta ntizo duha akazi jewe sinshobore kubaha akazi mwese cyangwa urumva nuko je mvuga nti ahubwo nimuze tuje hamwe nk'urwaruka twiyumvire tuzane ibyiyumviro birashe turabe ingene twashobora kwiteza imbere tugateza imbere n'igihugu cyacu bivuye mu byiyumviro byacu.
Mwitegereje inyigisho mwakuye muri programme ya yari nk'abarundi mwaje muri iyi programme mu myaka itandukanye mu bihe bitandukanye kandi bari mu bindi bice bitandukanye biba muri Afrika canke ni Buraya na Amerika kuko kimwe mu byo uwo mugambo ushaka gushika ko no gufasha imboneza z'abakiri bato guhanhana ivyumviro mukorana gute mwa mufise nka club y'aba yari fellows mu Burundi canke mukorana nabandi.
Oh turafise bon mu Burundi gambere na mbere turafise association civile intuit ishira hamwe yabagiye bose muri yali abari muri Kenya nabagiye muri Mandela aho muri leta zuzuwe za America rero turakorana mu migambi kenshi na kenshi dukorana na ambassade ya leta zuzuwe za America nga mu ma projet atandukanye yo kwigisha abandi hanyuma turafise rero nka je igihe naja muri Kenya turafise ishirahamwe twagize yabagiye twese muri Kenya yabahuriyeho icyo gihe muri Kenya rero tuza turagenderanira ko twari mu bisata bitandukanye hari bari mu bisata cy'ubutunzi abari mu bisata cy'intwaro n'ibindi bumva tuza turagenderanira tukagenderanira mu bihugu tukaraba imigambi ahigeze yego tugafashanya mu bitandukanye. Hariho rero n'abandi usanga muba mwaragumanye imigenderanire nk'aho muba musangiye igisata mukoreramo ugasanga muza murafashanya rero haba muri ayo mahiganwa mugahiganwa hamwe ku buryo mutsinze mugashobora gutezanya imbere. Nuko dusanze dukorana.
Ubundi aduteye akamo ni kwizera uratwumva. Umengu vugira kure cyane sinzi kwa kwegera telefone.
Yego ndabumva cyane ndabumva sinzi nako mu nyumva.
Turakumva uvuga irindi zina ryawe kwavuga naho uhamagaye uri?
Nitwa Dinando nkaba ndi mu rutana ko bije giharo.
Navuga cyane.
Yo iko nashaka kubaza ngo ukuzi cyane biro nagomba kubaza ko bamuhiye uko bakora
washobora kwegera telefone ntitukumva neza na gato cyangwa ukongereza volume y'telefone yawe. Ntibimeze neza turasubira tugerageze n'ibyashoboka umurongo ntumeze neza na gato. Tugaruke kuri ishyirahamwe ryawe aheza iwacu. Mwako muravuga ko mukorana nabo bakenyezi cyane cyane abo bakenyezi baramaze kubona akarusho kuva mutangiye gukorana?
Ego benshi muri bo baratanguye donc benshi muri bo nabwiye ko nagenda baronsa imitahe mito mito ariko naho nyene bagashobora kudandaza rero benshi muri bo baragarutse barambwira ubu turafise ivyicaro ku isoko natwe turashaka kudandaza abandi bakadandaza muharamu wabona mwenti muri ino abari ino bahora babona badandaza jerekeye donc nk'ivyamwa n'ibindi Ego ndabamaze kubona karusho kuko narabigishije jewe n'abagenzi banje twarabigishije byerekeye kwiteza imbere no kubandanya ba ndo byibaje mutahe baze barabika basubire basubire ba nubwa gute mutahe babo
babongereze
kuko benshi muri bo bari babuze ingene bavuga ati none jewe fise ivyo bihumbi bibiri uri kurambira ko nobika igihumbi bira ngo nshobore kuja kugira ntego cyane kuko uyo niwe mutahe cyangwa inyungu ugasanga umuntu ariko arasubira gukoresha inyungu yaronse akacari ko arayikuramo rero benshi muri bo namaze kwanga nka batanu twamaduhura nabo nyine ndabashorera kuko nabwiye nti jewe mukamubandanje muzoze muraza nzobateza imbere ndabashorere namwe rero benshi muri bo nukuri uyu munsi barambwira ati warakoze uyu munsi turafise ibidandazwa uyu munsi twarateje imbere imiryango yacu yego nukuri naje ndumva nishimye cyane
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC kubacugura amaradiyo yanyu tubibutse ko muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga twise umushitsi Aniela umutumire Aniela niyo ndiko ayoboye ishyirahamwe aheza iwacu muri ryo shyirahamwe ryanyu nkuko muvuga ko mugerageza gusukura igisagara muri bimwe mu mujejwe mukorana gute no kugerageza gukingira ibidukikije mukorana gute n'izi inzego za leta zijejwe ico gikorwa haba gusukura ibisagara canke gukingira ibidukikije
ego fide urumva harabayeho impinduka mu byerekeye amategeko ajanye n'ibyo gusukura igisagara ubu unye media Bujumbura yarabifashe mu bintu kandi ikintu kiza cyane kuko haragiye mu rutonde nabo bakenyezi twaradufashanye ubu unye media Bujumbura niyo yabifashe mu minwe niyo isigaye ikora ibyo bikorwa byo gusukura igisagara rero abakenyezi benshi muri bo bararonsemo n'akazi muri meri kuko meri yaciye ivuga ati abantu bose bifuza akazi ko kuza barasukura ibisagara ntibaze biyandikishe ku ikomine naho rero naciye mvuga nti mabakenyezi mwe muraronse abavyo bafata mu mugongo vy'ukuri jewe ndashoboye mugabo harahongeza ubu rero barabishize mu rutonde abakenyezi bakorana na meri kenshi rero hari nka kabiri cyangwa gatatu mu ndwi muhanda babona basukura igisagara jewe unyahezi wacu icyo ndiko ndakora ndiko ndabandanya mu byerekeye intabire hari uwabajije ngo intabire ikorwa ku rugero rungana gute nk'uko navuze ishyirahamwe ryanjye riracyari rito ubu ndabikora mfata imyavu ivuye mu mazu ubu nkorera muri Kinanira 3 nshyizemo no mu nzu yanjye tugafata nka saba ababanyi nkaca mfata nkabikoramo intabire ndabikora muhiri wanjye aho nini iyo ntabire rero ica ndayitanga ikaba yayidazira ku rugero rutoyi ikaba nk'intabire y'amashugwe ego nirwo rugezo ngeze kubu nababwiye ko mfite imigambi yo gutanguza za plastike n'ibindi
dufise kandi ku murongo wa telefone Nduwimana uratwumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri uhamagaye uri he ufise ikibazo canke icyumviro uterera
ko ariko bavuga mu gusukura igisagara mu kugira isuku muri bajya bagira isuku mu gisagara ko demokrasi bashyizeho bagira isuku mugabo isi hose ntibagira isuku yenda
cyane
cyane ndi mu nkomero he ba tankarime mu ngatibiri kandi wabona bacyo ndi mu ngatibiri ibintu yari nake kubona neka nje bo fata bakata ba nko kumihana bahacha nko mu yinda bakahacha nka gatatu kubera bacyo ndi mu yinda kabiri cyane nk'iri ni ibintu cyo cyangwa ubucapu bwaguriye
maji ko ishyirahamwe meri risigaye rikorana n'ishyirahamwe rimwe jeje gusukura gutora imicafu mu mihana yose je nababwiye ko uko nkora ntora muri kinaniratwa nibaza yuko abariko baratwumva babumvise kandi n'ikindi nacyo biravana na n'amasezerano mwagiraniye n'iryo shirahamwe kuko biravana n'amafaranga mubaha kumva umva batora kabiri cyangwa batora gatatu amafaranga ntasaba kungana rero gahinosa nibaza ko mushobora kuvugana na n'ishirahamwe donc mwasinaniye amasezerano mwumvikane murabe kontra mwasinaniye kuko kuvuga ngo bazarimwe sinzi yuko mwasinyanye ko bazarimwe ndazi nyine bakora ko na je nawe natanguye kubikora rero ahanini jyewe nuvuga ko nkorera muri kinanira twa nagomba ndamubwire twaruko dukora
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumbe
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
agakamundo ngikirije ngo ndumirongo
hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
namwe bwa muri he
ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahese mu basiri nihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire Aniela Niyondiko ayoboye ishyirahamwe aheza iwacu tusubira ku mirongo ya telefone dufise Desire uratwumva
yego ndabumva
watubwire n'izina naho uhamagaye uri
mukatumva
mu irindi zina
Gahungu
mufise ikibazo canke intererano
nagomba kumushimira n'ikibazo ndamukeje n'ukuri akomeze hama ikibazo cyanjye ni iki nagomba kumubaza ni yoba mu kugira yemerewe yoba yaremerewe n'amategeko yo mu Burundi cyangwa yoba yaratanguye hama yemererwa mu nyuma twese twari twiyumvira kugira amashyira hama mukabe kagora tukabura aho twoje iyo tubwire ingene twobigenza
reka bishure Aniela
ego Desire urakoze kuri icyo kibazo nagenda kumenyesha ko muri iki gihe byoroshye cyane gutanga ishyirahamwe ryawe urajya muri APEI urahazi APEI ni agence de promotion des investissements ikorera mu Kigoro ikorera mu Tangano aho ni iminsi ibiri kugira wemererwe ifo rero yuko ubanza kwiyumvira iryo shyirahamwe ryawe icyo rizokora tegeza kurekana icyo ushaka ko rizokora baranagufasha rero ni ibintu byoroshye cyane ahubwo ndaguhimiriza gutangura kuko barahimiriza abantu gutangura kwikorera murabona ko muri iki gihe bitoroshye ko abantu baronka akazi na leta ntimushobora kwizera mwese ko yabaha akazi ntabyo yoshobora bariko barahimiriza abantu gutanguza amashyirahamwe yabo ni kujya muri APEI bifata munsi y'iminsi ibiri ishyirahamwe ryawe riragemerewe riragyanditswe wewe ugenda uzi icyo ushaka gukora kandi ibintu biri ku rutonde neza hama bagereza bagufasha iminsi ibiri gusa ubu bisigaye byoroshe
tubandanye ikiganiro hari wavuze ko kimwe mu bibazo usanga nko mu bihugu byacu kumbure kubera uburyo buke n'igisata cy'abikorera ku giti cyabo kidateye imbere n'abantu bamenyeye kuzera kuri leta na leta ntiyorohereze abafise ibyumviro gushiraho imigambi yabo wabuze ko hageze ku gihe abantu bahindura mentalite zabo ibyumviro kugira bashobore kwiteza imbere no gushiraho iyo migambi nkuko mwabigize umuntu aravye waraje ngaha muri Amerika waravyiboneye ingene igisata cy'abikorera ku giti cyabo cateye imbere ingene abantu bose bafise ibyiyumviro bafise uburyo bwo kubishyira mu bikorwa kubera amategeko ariho inzego ziriho na leta ibishyira imbere mubona nko mu bice byacu muri Afrika bizofata igihe kingana iki kugira iyo changement de mentalite guhindura ibyiyumviro bije mu bikorwa
bon hani ni kubwanje ngirembwe sindiko ndavugira leta canke abagejwe kubitunganya kose ivyo nkoramo ngirembwe kubwanje ahubwo nitwebwe nahacu ho kwerekana leta ko turafite ivyimviro natwe hani ni iyo changement ya mentalite guhindura ivyimviro navuga nti nibibe ku ruhande rw'iwacu twebwe urwaruka aba urwaruka rwikoreye aheza amashuri urwaruka rwicaye muhira bavuga ati ndanarabuze akazi sindiko ndaronka akazi nitwiyumvira ahubwo turondere ivyiyumviro tushobora kuza tugaha leta n'ababijejwe twiyumvira ivyiyumviro natwe bishobora guteza igihugu cacu imbere no guteza imbere imiryango yacu naho tubaye kuko nukuri icatumye mvuga nti nabonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko icyumviro cyose nakabara icyumviro gato baragakuramo ikintu gikomeye ugatangara
witegereje ntagociriyemwo witegereje n'aya masosiyete akomakomeye yabikoreye ku giti cyabo benshi ngaba yatangurije batangura icyumviro gitoye batangura muri garage z'inzu zabo
icyumviro gito cyane naho rero Fidel unyemereye nshaka gushimikira kuri izi programme za Yali nukuri Yali yaramfashije kubona kugira ivyimviro birashye kubona kure kuko uri ngaha haraho ivyimviro byawe biba bigera mugabo ugiye nkaho hirya muri Kenya za Tanzania cyane cyane muri Kenya ho baranateye imbere mu byerekeye ubudandaji urahura n'abana ugasanga umwana w'imyaka 20 atwara ishyirahamwe rikoresha abantu amajana n'amajana kubera iki akiyumviro gato yarashoboye kubakuramo ikintu gikomeye rero ngomba guhimiriza urwaruka rwacu abari hagati bari cyane munsi y'imyaka 35 kuko izo programme za Yali nizabari munsi y'imyaka 35 baje muri izo programme bungura ubumenyi baronke bashobore kubona ngene abandi batanguye n'ingene abandi bakora kuko nukuri twebwe nasanze mu bihugu byacu cyane cyane nko mu Burundi urwaruka rwacu dusa n'abasinziriye tuzeye akazi kuri leta kuri aba bavuga ati barafite amashyirahamwe kubera iki wewe udashobora kwiyumvira ko wokwikorera nawe ukiteza imbere icyumviro cyawe kikagira aho kigeze ni ukuri ndahimiriza abantu urwaruka abo bose bavuga ngo ntacyo dufite dukora nibaze tuje muri Yali yari izobungura ubwenge yari izobereka abandi ingene babikora muzoronka ubwenge muronka ubumenyi mushobore no kubona ingene abandi batanguye kuko umuntu wese arafite icyumviro mwa akiga yavuga ati mbe icyumviro jewe sibona ingene notangura mugabo muri Yali uraronka inyigisho z'ingene ushobora gutanguza ishyirahamwe yawe ingene ushobora gutanga ingene ushobora kwereka ingene ishyirahamwe ryawe ushobora kuritanguza kandi ukari intumbero ukiga ningene abanywanyi babo bo gushorera ningene novuga ati design thinking ningene ushobora kwegera abanywanyi bawe ukamenya n'icyo bashaka n'inyigisho zikomeye n'ukuri
dufise ku murongo wa telefone nsengiyumva uratwumva
ndabumva cyane rwose ndabahaye
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
na mankunda kubahamagara ndi ngaha anye muri komine ya Muha mu gisagara cya Bujumbura nkaba nitwa Sengiyumva Eri
mufise ikibazo cyangwa intererano
yego nashaka gushimira ubwa mbere onye wamutumire mwatumiye hanyuma ariho umuntu ushobora kumva yari no kuvuga iki yari ifise imigambi iyihe gushika nko mu 2050 yanavuga bita vision ama akandi kabazo nashaka kumubaza ni iyihe hangiro mwihaye ku bakozi mukoresha baba bize canke abatize ibibazo byanjye byari byo murakoze mugabo nashaka kugushimira bimwe by'imva mutima guko hariho nk'umuntu usanga ashobora nko kujya ku radio agahamagarira abantu kwa nk'abandi yereho nibaza yuko muri kino
gihe
wobokubera karorero wobera karorera abandi ndabashimiye cyane kuri radio ya Amerika
reka bishure mumwishure mumwishure yaniye
ego ndamwishure Fidel nkuko mwatanguye mubivuga yari ni mugambi watangujwe n'uwahoze atwaye arongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu
muri
mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi
baca baratanga ni programme rero yatangujwe na Obama y'imyaka itanu yatangujwe na mwaka batanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho yali na Mandela zatangura rero ni programme izomara imyaka y'imyaka itanu nkuko mubizi Perezida Obama ntakiri ntagitwara urumva rero sishobora kuvuga sishobora kwemeza ko bizobandanya cyangwa bitazobandanya mu myaka mirongo itanu iri imbere ntabwo namenya mugabo ni umugambi rero watangira Perezida Obama wo gufasha urwaruka rw'Abanyafurika bava mu mihinga itandukanye mu bijyanye no kuba inyigisho mu bijyanye n'uburongozi bwiza byerekeye ubutunzi n'ubudandaji hamwe n'iby'intwaro ibereye hari ikindi kibazo yabajije
imigambi ni ihangiro numvise avuga ihangiro mu kibazo cya gatatu
ihangiro y'uyu mugambi wa HG1
rya yari
ndabyibuka neza reka mvuge ihangiro rya yari mu byo rero batwigisha bavuga ati twarabahaye inyigisho namwe ni mugende mutangure mubyigisha abandi mutangure mubikoreshe aho mubaye mu mashyirahamwe murimo canke mu bihugu murimo kugira namwe muzane impinduka kuko ntacyo byaba bimaze ko borihira abantu bakamara kwezi amezi abiri mu bihugu ugasanga batasha atacyo bashikako naho rero tubandanya dukorana na yali igize muri Kenya tugakorana na Mandela iyo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko baguma baraba kandi dukorana mu migambi y'ingene turiko turateza imbere aho tubaye nicyo turiko turashikako ariko indi yavuze cerekeye abakozi abize n'abatize rero icyo je nihaye ihangiro nihaye ni gufasha nabwiye ko mfasha nkorana cyane cyane n'abakenyezi harimo n'urwaruka abana babo icyo ni ihangiro nihaye ni kubakura hamwe bajya ahandi ni kuvuga iki ni kuvuga ni kubaha inyigisho zizotuma bahindura uburyo bakora uburyo babayeho n'ingene basanzwe bakora ibintu kugira nabo nyine bashobore kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo izo nyigisho rero zijyanye n'ibyerekeye navuga gute ingene bashobora kugwiza ubutunzi bwabo kuko nibyo nsanzwe nkoramo nicyo numva nshoboye gufasha gushobora gufasha abandi bakenyezi nka jewe ingene bashobora kwisununura mu byerekeye ubutunzi n'imibereho myiza y'imiryango yabo yego nicyo
urabye muri uyu mugambi wa yari harimo navuze ko ari byerekeye no guhanahana ibyiyumviro hagati y'abakuramwo inyungu harimo kandi ndibuka kuko naragiye gukurikirana igihe Obama yahura namwe n'imbere yaho nk'inshuro zitatu ngahe Washington DC muhejeje izo nyigisho mu makaminuza atandukanye yaravuga ko bikwiye nuko abanyamerika nabo nyene bakiri bato bimboneza baza muri Afrika mugasangira ibyiyumviro hari abamaze kuza mwa bamaze guhura
jewe bwa mbere na mbere ntitwashoboye kubona na Perezida Obama kuko
ndabyibuka umwaka ntiyaje
uyu mwaka ntiyaje ko ntagitwara siwa kirongoye mugabo rero icyo kibazo ntasinzi kuko ntabwo ndabona baraza mugabo hari abo dukorana ku buryo nuvuga gute virtuel dukorana dusanzwe dukorana muri izi programme nk'abo twari kumwe muri Kenya aho twari kumwe muri Kenya wararongoye icentre twarimo muri Kenya twaragumanye dukorana iyo dufite umugambi turamurungikira email akaraba hakaba n'aba bigisha batwigishije muri aya makaminuza twarimo bitwa ko aribo badufasha tukabarungikira ari nka proje cyangwa umugambi dufise turabarungikira bakatubwira ati gira kora gutya hindura gutya ni uko dusanzwe dukorana yego icyo navuga
wari muri kaminuza yihe ngaha igihe wari ngaha muri uyu mwaka
nari dona muri kaminuza yitwa Rutgers University iri New Jersey
mwagumye rero mwagumye muri muvugana n'abayobozi bo kuri iyo university nabigisha
twagumye tuvugana n'abigisha badutwara no hariho abatwara igisata twarimo niwe twagumye tuvugana n'ubu turavugana ego hari migambi turiko turakorana badufasha bakatwereka ikintu tukora.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire Aniera Niyondiko ayoboye ishyirahamwe Aheza Iwacu riri mu Burundi. Dusubire ku mirongo ya telefone, duvise Fidel ku murongo wa telefone. Fidel, watumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbere?
Mbo ndi twagira ibyo ndi mwisagara cha Bujumbura.
Ufise ikibazo baza canke icyumviro uterera?
Ni icyumviro ndakabaza. Sawa, ndamukije umutumire bwa mbere.
Ego, ndakuramukije.
Ego kweri naje mbanje kenguru kwa mugambi numba ni mwiza ariko kintu mbona uko abantu mwana kutumenye muri bake ugiranije n'abantu turi mu Burundi canke wezi bisagara iri mu ntara cyane cyane kuko igisagara numvise mukoreramo numvise umengana mu gisagara cya Bujumbura gusa sinzi ko mukeri namwe mukazoshika mukazoshika mu ntara zo hagati naho mu gihugu hari ibisagara usanga kweri navyo nyene hari cyo muhafashe.
Ego, ego chan.
Ego, haba nambize. Haro?
Ego?
Urafisa hano mukamenye ngo mutangire inyigisho.
Sabe?
Mukamenye ngo hano mutangire inyigisho.
Ego, American Kana. Ni kuri kaminuza ya NS.
Okay. Nashaka kubaza ntagisaba abwira umuntu azijemo.
Sabe?
Ntagisaba abwira umuntu azijemo.
Oya, ntagisaba na gato. Ahubwo kundwiza sinze ko muri ku mbuga ngurukana bamenye Facebook murashobora kujya kuri sabwe.
Yego, ndiko ndi.
Nimba muri ko mugende kuri page ya yali alumni chapter ya Burundi mu clique koko mu mugende bavuga like mudoza murabona makuru yose yerekeye umugambi wa yali twebwe mu Burundi icyo dukora.
Sawa rumwe kizene.
Izo nyigisho dutanga twama tudushira ko kundwikundwe. Ego. Muhimirize nabandi, uri muhimirize nabandi baze baravyitabira.
Ego sawa.
Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise abantu bariko baragerageza kumenya kugene mukora kugene iyi programme ikora nibaza ko ari ikintu ciza baronse kuko kenshi usanga abantu batagira ibintu kubera bafise amakuru ahagije mu nyigisho mubandanya mutanga nikiye muzofasha kugira nkabo hari haba turazi ugwaruka gwinshi rufise ivyumviro vyinshi n'ubumenyi n'ubwenge n'ubuhinga n'ishaka nikiye mutegekanya mu bihe biri imbere kugira ngo nkubwo gwarukana gwo rushobore kuronka ivyo vyumviro rumenye kuri ivyo vyumviro bishobora kuvamwe ikintu gikomeye nkuko mwabigize.
Ego, icyo dukizirikanya nka yari chapter y'u Burundi ni kuja mu makaminuza haba ahujumbura na za ruguru n'imigambi ni projet de fise kuza turagenda kumenyesha uyu mugambi wa yali kuko benshi bari ruguru harwa atamenya n'ibiriko biraba mu gasanga umuntu akora imigambi ikomeye mbwa kubera ko atigeze aronka donc atigeze aronka information ko kwa umugambi ubaho ugasanga ntigeze abimenya. Rero icyo dutegekanya gukora ni kugenda turatangura guhimiriza abantu kuja muri iyo migambi no kubabwira ivyo ari vyo kuko benshi bavuga ati ivyo nibiki niko muratubwira babikora gute nta umenya nahaca ningene yuzuza kuko hariho ibisabwa kuzuza. Rero nuko tugenda turabafasha kubabwira ingene bashobora kuzuza izo applications ni ukingene babivuga mu Kirundi kuzuza hanyuma
kuzuza amaformulaire arasabwa
amaformulaire kuzuza izo formulaire hanyuma bakamenya ko hariho baharagera n'igihe batanze iyo formulaire hariho umwanya wo kubazwa tukababwira nk'ingene bashobora kwishura ibibazo bimwe bimwe nk'abantu baba baragiyeyo turazi icyo babaza. Yego, umuntu akamufasha kugira ngo ashobore nawe kugenda mugabe igisabwa n'iki mu rurimi rw'Icyongereza kuko izo formulaire niyo migambi yose itangwa mu rurimi rw'Icyongereza ariko sinaza ko mu Burundi ururimi rwaba rukiri ni ukuri ntambamye tugerageze turazi ko turi muri East Africa na hacu rero wo kubandanya kwiga kugira dushobore kujana twa mu migambi nkiyo biteye imbere rurimi ntirukwiye kutubera intambamye
nkaba ariko batwumviriza ni hehe ivyo bigirirwa aba bashobora kuja kuzuza ama formulaire
ivyo formulaire azuzuriza nubwo gute en ligne kuko uja kunguru
ni ku rubuga rwa internet
ku rubuga wezi tatu akaburungu yali yali East Africa akaburungu org
okay
maje kuja aho mu application donc formulaire zohera iyo application zohera kwa mbere iyo yo muri Kenya iyo izobera muri leta zunze za Amerika izotangura kwa gatanu kwa gatatu itariki 13
mushaka kuvuga abazorondera kuzokwemererwa kuza mu mwaka uza
ego yatanguye bizotangura ku mundwiza niho bizavyibura
bimare igihe kingana iki
ukwezi
bizotangura
itariki 13 bihere itariki 11 z'ukwezi kw'icumi rero abo barashobora kuja ku rubuga wezi tatu akaburungu yali akaburungu state akaburungu gov bacha babona Washington Fellowship ashabona n'ibisabwa harimo n'ibisabwa byose kugira ushobore ko gutangura kuzuza iyo formulaire
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone dufise Gerard ari ku murongo Gerard batumva
yego ndabumva cyane ntawe kamusaba n'umwe matumiye ndamubizera
yego Gerard moro neza
mu tubwire irindi zina naho mpamagaye muri
Bizimana Gerard
muhamagaye muri he
ego
nitumva neza umurongo wa telefone ntumeze neza
alo amanda banda yazo alo
washobora kuraba ngene wunguruza huri kugira tukumve neza ku murongo wa telefone ntumeze neza
alo
alo uratwumva
alo niko ndabumva cyane
mubaze
na ushimira yesha bwenge ubundi wewe yumviye akajana ibintu by'intuze y'abantu bashobora gushyira ubwenge urabona izima association brafisi avantage mu ntarongo bintu byinshi nuko ibihugu byo muri Afurika bo bataramye ikintu cya association pour les jeunes ibyo bifite akamaro hano nshimiye cyane numvise
ego
nuko yari mu nshya bwenge nabona ko batse icyo kintu mu Afurika atanije cyo Burundi mugabo nigeze menya yonshabwenye sinigeze menya imigambi yiwe nimbo winagira gusoma kuri mukumbuga ndabona ivyo bakora mugabo munisitiri y'Burundi n'ibantu b'inshabwenye sinibiko imigambi yagiye kuyikreayo n'ubuse ngo bakora muri NSG sinda kuma amugucho yego kina shaka kubaza nka kubaza yuko ni program ari crack ya zifise ambire zifise gobare na zifise spesifike kuko l'homme crée un projet pour avoir quelque chose à atteindre. On va commencer je vais dire fixe na globale.
D'accord.
Amahana mashide cyane, amahamubaze none ubuntara uko COVID-19 arafite ngo aba imambre kuko association ifite imambre qui combatte qui participe à ces demandes d'augmenter le rendement d'un projet.
D'accord. Mwishure
murakoze cyane
murakoze
ego murakoze Gerard jewe ahanini objectif cyangwa ihangiro y'ishyirahamwe ryanje ni gushobora gufasha mu gukingira ibidukikije nkoresheje uburyo bwo guhingura umwavu muri umwanya nkoresha umwavu no kumwe mu mazu kuhinguramo ibitabizo since ni kiki nyamaze je ni jereke no guhimiriza gukingira ibidukikije ishira hamwe giwanje ntabwo ari association ni ishira hamwe ni SRL association bari nka association abantu benshi bien que fisha yandi ma association ndimo ishira hamwe aheza iwacu cyo turavuga uyu munsi ni ishira hamwe gihaye ihangiro yo gushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo natwe tugabanye ibituma haba impinduka z'ibirere mu gukora ijereke guhingura
mwavu haba muri ama plastic n'ibindi canke imyavu dukura mu mazu tukashobora kuyihinguramo ikintu gituma habaho tugabanya impact ya yingene mwavu impact y'mwavu ugira ku
bidukikije
no gukingira no gukingira haba ikiyaga gishanganyika mu gufata ya masashe umuntu akayahinguramo ikindi kintu gikomeye gishobora kuvamo n'ikindi kintu
yababajije ko hari abanywanyi mufise nko hagati mu gihugu
oya ndacakora ibujumbura ndacakora ibujumbura mugabo mu minsi iri imbere ndifuza nanje gutangura gukorera mu ntara hagati mu gihugu ego kuko hariho benshi tumaze kuvugana tushobora gukorana hari abari gitega nibyo biracyari mu migambi ya vuba muzokumva aheza iwacu itangiye gukorera no mu zindi ntara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Aniela Niyondiko yoboye ishyirahamwe aheza iwacu nkuko mwavuze ko ari ishyirahamwe rishasha mwatanguje mufise imigambi myiza mutegekanya n'ibintu muzokora mu bihe biri imbere tugarutse ku vyerekeye abakiri bato mwariko muvuga ingene mwobahimiriza bagagerageza nabo gushira mu buryo mu ngiro ivyiyumviro baba bafise aho kurindira ngo bazere nko ku mareta kenshi iyo muriko muravugana nabo bababwira ingorane n'izihe mubumvisha gute ko bishoboka
ahanini ingorane bakubwira ngo nta buryo mfise mugabo n'ubwo buryo uwo buguha ubunyene udafise icyiyumviro ntacyo woshikako kuko woba usesaguye ye naho mvuga nti rero banze umbwire icyo ushoboye banze umbwire icyo ufise twicare hamwe tuvuge ati ndashoboye iki mfise iki dutanguriraha kuko benshi ushaka gutangurira hejuru kandi ubwo buryo atagufise cyangwa ugatangurira ahantu hakomeye ubwo buryo atagufise mugabo ufise icyiyumviro burya icyiyumviro nibwo butunzi bwa mbere kuko icyiyumviro ushobora ari icyumviro kimwe ushobora kuvamo ibyiyumviro byinshi naho rero mvuga nti ndahimiriza nabo tuba turi kumwe muri izi za yari capito y'i Burundi n'ahandi dufise iki ni igiki dufise ahanyene twe dushoboye gutangura ntibisaba uburyo bunini uburyo bujyanye buza nk'uko bavuga mu gifaransa la provision ijya inyuma ya vision iyo ufise aho uri kurajya nukuri je ku bwanje mbona ko uburyo ego ni ntambamye mugabo sibyo twoshira imbere ahanini rero nibyo rwaruka nkaze nkurunganwe ukubwira ati nta buryo mfise mugabo dushinda kubaza ni none ufise icyumviro ikihe ni igihe ufise ushobora gutangura mu buno mwanya ego naho ni izo ntambamye bakubwira
mu mwanya tuzoba tugiye gusozera iki kiganiro hari kindi mubona mwoshikiriza ari bijanye n'iryo shirahamwe ryanyu canke ibijanye nabo bakiri bato ikintu ubutumwa mwubaha imbere ko dusezerana
njye ijambo rya nyuma nababwira ni guhimiriza abarundi bene wacu gutangura kwijukira ubumenyi kurondera kungura ubumenyi muri izi porogaramu tuba dufite kuko benshi bavuga ngo ntabyo twari tuzi ubu rero turi ngaha twebwe bagiyeyo kugira tubibamenyeshe nicyo gikorwa twiyemeje namwebwe ni mugende tube urwaruka rw'u Burundi by'ukuri dufise ibyiyumviro birashe kandi biteye imbere ahandi naho mvuga nti aheza iwacu turiko turakora ego n'abandi bose baba bafise umugambi nk'uyu wo gusanura cyangwa gukingira ibidukikije nukuri batwegere banyegere dukorane kuko burya umutwe umwe ntiwikora ntiwigira inama dukorane hariho nje ndi muri ibi by'umwavu hari abandi bashobora kuba bari mu bindi baze dukorane kugira ngo turabe ko twokingira by'ukuri igihugu cyacu tuhakingira Afrika ko mwarabonye byabaye gatunguru hajya benshi bibaza ngo ibintu byabaye guca umugabo ni consequence y'impinduka zibi
murakoze cyane
Fidel
murakoze yarumutumire yarumutumire wacu mu kiganiro muri sanga Anira niyo ndiko ayoboye ishyirahamwe aheza iwacu turako turavugana ku migambi y'ishyirahamwe yiwe n'ivyo badakeganya gukora kugira biteze imbere turashimiye namwe mwadukurikiranye muri kiganiro muri sanga tubifurije ibihe byiza.